Imwumva n'ijwi rya Amerika. Turabara mukije cyo tinda mwibagenzi turi kumwe kuri uyu munsi wa kane tariki 27 z'ukwezi kw'indwi mwaka 2017 muri kumwe na Ange Aloys Bigirimana kuri micro hano ni Washington DC. Abandi baramukije ndabahaye ikaze mwese mu biganiro byacu byo kuri uyu mugoro.
Igipozo za gukora kwibwirizwa nshingiro n'amategeko yose mpuza makungu ajanye n'itakatiya kazi na muntu uburundi bwateko igikubo.
Uyo ni Faustin Ndikumana umukuru w'ishyirahamwe Parseme rihamagarira abarundi guhindura ingendo n'ivyiyumviro avuga ko igipolisi gikwiye gukorera abanyagihugu. Iyi nkuru cyo kimwe n'izindi zirimwo ibura ry'ibifungurwa byahora bifasha abarwayi b'umugera wa sida mu ntara ya Gitega bishobora gutuma bahasiga ubuzima ni mukanya. Radio Ijwi rya Amerika i Washington DC ishyirahamwe Parseme rihamagarira abarundi guhindura ingendo n'ivyiyumviro kugira bashike ku iterambere rirama rihamagarira igipolisi cy'Uburundi kumenyekanisha itegeko rishasha rikigenga. Iryo shyirahamwe ribona ko ibyo byotuma hagabanuka amakosa akorwa n'igipolisi mu gihe abantu bose bomenya ivy'inzego zitandukanye z'igipolisi cy'Uburundi zirekuriwe gukora. Ibyo byashikirijwe na Faustin Ndikumana na umukuru wa Parseme mu kiganiro yahaye abamenyesha makuru kuri uyu wa kane i Bujumbura. Eroje birika neza yakurikiranye ico kiganiro.
Iryo tegeko rishasha ryangiye igipolisi cy'Uburundi ryatewe ku mukono n'umukuru w'igihugu Pierre Nkurunziza ku itariki ya 20 ukwezi kwa kabiri uyu mwaka. Ishyirahamwe Parseme rihamagarira abarundi guhindura ingendo n'ivyiyumviro kugira ngo bashike ku iterambere rirama ryemeza ko ingingo ziri muri iryo tegeko ari nziza cyane zishobora gutuma igipolisi gikora cubahiza ubwigenge bwa kiremwa muntu n'abanyagihugu bakaciyumvamo kurusha. Faustin Ndikumana umukuru wa Parseme:
muri iryo tegeko ritora na kwezi bavuga bati yuko tugeza kumva ko urwego rw'igipolisi rwiza kugendera ku mategeko gukingira abanyagihugu n'icyo bita liberté individuelle, yuko igipolisi kiri au service y'abanyagihugu gukorera abanyagihugu. Igipolisi kiza gukorera kwibwirizwa nshingiro n'amategeko yose mpuzamakungu ajanye n'itakatiya kazi na muntu uburundi bwateko igikubu. Bakavuga neza kandi yuko n'ibyo gukoresha inguvu vyitonderwa kugira barabe yuko biba bikenewe. Hari ahandi yindi article 311 ivuga yuko ipolisi ntigishobora gukorana cyangwa cyereka ko gifise preference mu kazi kacu ku mugambwe kanaka canke imihari ibiyukomokako. Hariyo article 310 ivuga neza ko bibujijwe torture guhohotera agati y'akazi na muntu. Hagashakurikira n'iyindi ivuga yuko umupolisi ari kupabiri ntirema virasode bazoro macava mu gipolisi bacha bamirukana ikindi gikomeye ugitohoza y'ivyaha. Police judiciaire de parquet niyi abwubasha kurikira ibi byo gutohoza icyaha mu iryo tegeko.
Ariko iryo tegeko Ndikumana asanga ritama ryubahirizwa atanga karorero.
Ubu hari igihe uyumvira ati none gutohoza biye kuri we bane n'abandi. Difference hagati y'abategeza gutohoza ivyaha hagati y'aba officier de police judiciaire n'abatwumva ngo service nationale de renseignement ububasha bwamwe n'abandi bugarukira hehe? Cyo ni kibazo turibaza. Turavye abari kuri gutohoza ivyaha bafitiye n'ubuhinga ni iki? Ugasanga abantu rero batamenya aho bagarukiriza, utusanga habaye des excès d'osere, ugasanga abantu biri mabi, ugasanga abantu barakoresha ibyo gupfuga kumbure ku nyungu zabo canke n'ibindi. Iyo umuntu ose tavuga ati jiwe nje ndabijeje imbere y'amategeko nije ndabibaza ama service de renseignement ajejwe kuburira na tretamaka hageze gutohoza ivyaha officier de police judiciaire umva aya mategeko ari clair. Ifo rero yuko ivyo vyigishwa abantu batarabitarahinduza ingendo bikabibahinduza rega kenshi nuko nk'aya mategeko asohoka abantu ntibabimenye.
Umukuru wa Parseme hamagara inzego zibijejwe kugisekeza cyo kwigisha iteko rishasha ryangwa igipolisi. Anavuga ko inyifato y'igipolisi akenshi yerekana ishusho y'igihugu
ngendo ntirahinduka kandi urabona ko bitarakurikizwa vyinshi. Hari amategeko ubona ko igipolisi ingene ivana ministere publique ivyo nibyo dushaka ko justement nyene bikangura gukorerwa ko kugira bihinduke. Donc twateye akamo kuri itegeko ryo banza rikigishwa bakamenya ibirimo bakamenya ko umupolisi nyene turutiye par exemple ibujijwe. Bavuga ngo mu gipolisi yuko bategeza kurikiza amakonvensi ubundi bwose bwashyize ko amategeko ayo makonvensi burya araza burya aramaze kwigishwa ubwo ikintu cyo gituma gikogwa n'ukire kuri bunyuwe n'amategeko hanyuma cononya agapira responsabilite wenyene kubera amateka y'impuri kandi yakibonye n'amateka yamugica icyeza gikora acononya akaprena na responsabilite aho rero yabiriko birafasha n'ukuvuga rero abahinga bo bakona ku by'intwari bere bakubwira ati bugi igihugu cyose kenshi kugira ubu n'ubuseriye bwacu indikatere ninge mu polisi yigenza haje mu polisi ngene yigenza mu gihugu kanaka ucubona ubuseriye igihugu n'amarita biba mu ico gihugu niyo indikatere ya mbere
igipolisi cyo Burundi cigenga ngisata gifite ubushikiranganje gikubukira bwite cyashinzwe mu mwaka w'imbere 2005 imbere yaho cyakubukira ubushikiranganje bw'intwara yo hagati mu gihugu kigizwe n'abahoze mu migwi yagwanya leta hamwe n'abahoze b'abajandarume n'abapolisi b'igihugu abatutsi n'abahutu bose bategerezwa guserukirwa ku rugero rungana rw'ibice 50% nk'uko bitekanywa n'amasezerano ya Arusha itegeko rishasha rigenga igipolisi ryaje guhinyanya uburyo mu mwaka w'2005 Eloge uri kaneza Bujumbura ijwi rya Amerika
arakoze Eloge uri kaneza abarwayi bagendana umugera wa sida mu ntara ya Gitega mu Burundi bavuga ko mu gihe atacokorwa mu kubaronsa ibifungurwa bahora baronswa bashobora kuhasiga ubuzima ivyo babishikirije mu gihe amashyirahamwe akorana na leta muri ico gisata yakuye mu akarenge ibindi kuri inkuru tubishikirizwa na mugenzi wacu Fidel D'Antoine Saiman.
Abo bagendana umugira wa sida mu ntara ya Gitega babwijwe rya Amerika ko bahanzwe no kubura ibifungurwa bahora baronswa n'amashirahamwe abakurikirana mu mashirahamwe yahora bafasha mu kubaha izo mfungurwa hejuru yo kubaha imiti yo gupfupfaza bavuga ko ibyo bifungurwa byahora bitangwa n'ishirahamwe gita y'ibifungurwa ku isi PAM iryo shirahamwe naryo rikabaciye imisi ryarahagaritse kubaha ibyo bifungurwa Jean Claude Twagirayezu umuhuza w'ibikorwa mu ishirahamwe gita abagendana umugira wa sida SWA igisata gikorera mu ntara ya Gitega aratubwira uko byifashe
icyo kibazo kirahe ari nkuko tubibona natwebwe baratwitura turi bakakubwira cyane cyane bariko barafata umuti ko badafungura ugasanga nkiyo turiko turagira ibipimo byo kuraba abantu ingene imigeri igenda iraduga mu mubiri uri kurabaza harimo bakubwira yuko ari kubera ibintu byo kubura ico bafungura ico kibazo rero ni sivye imbeshere ni by'ukuri abatwitura turabona yuko harimo bafata umuti kandi bakabufatira no kudafungura.
Jean Claude Twagirayezu aravuga ko ivyo bifungurwa vyatangwa nk'ifashanyo vyagiye biragabanuka uko imyaka yagiye iragenda.
Mu myaka y'ibihumbi 2009 ishirahamwe rijejwe ivyifunguro ku isi ryaradufasha. Icyo gihe umuntu wese atanguye umuti ugupfufaza yabafise nifunguro twamuha mu nyuma mugabo vyagiye biragabanuka ne gushika naho dusanga turi ko dufasha abakenyezi gusaba ariko rujya mugambi uko kingira umwana kugira ntavukane umugera biratinda nko mu myaka y'ibihumbi 2016 hoho icyo kikogwa ntikigeze gikogwa ngaha mu kigo cyo gufasha abana mu bijanye n'ingaburo
muganga makuru atanimpagaritse arongoye umugambi wo kugwanya sida mwishiramwe gita ineza y'abana SOS mu ntara ya Gitega aremeza ko habaye ikibazo giturutse ku ibura ry'ibyo bifungurwa
nuvuga yuko hari ingaruka zabaye cyane cyane ku byerekeye ibyo kuronka uburyo bwo gufasha nk'abantu bafise ku ingwara zo gufungura nabi bagendana umugera kubera yuko turakwije hafi umwaka n'inzu twadukwije hafi umwaka n'inzu tutaronka izo fashanyo kuko kare twaca dufashwa n'uburyo twahabwa n'abagira neza bari baratuhaye babereke cyo gihe rero bimaze bamaze kuba barakwima karenge na leta bikagabanuka pamu ntiyari kibizana twaca twitaho abana gusa ko abakuze n'abakarindiye kiretse uwo binaniranye gusa tukabona ko byahanze nibwo twaca dushiramo tugurira abo dufasha.
Karinia Kanehure aserukira urunani rw'abagendana umugira wa sida mu ntara ya Gitega arafise icatsaba kubw'abagwayi aserukira.
Ico dusaba yuko twovugwa neza. Hanyuma rero haboneke n'utwo dufungurwa twahora turamira abantu cyane cyane nk'abakenyezi usanga ari abafakazi abandi nabo ugasanga baribungenze. Nabo ugasanga n'abakenyezi n'ukuri bantaho nikora kandi ngaha mu gisagara ca Gitega baragwiriye.
Serine Lum ajeje programme mwishiramwe PAM avuga ko abagwayi bo kuyangana gato ahamenyesha ko PAM ifashanije n'ikigega mpuzamakungu Fond Mondial bagira basubire gufasha abagwayi babicije mugambi wa leta n'ishirahamwe gita imbabare Croix Rouge mu Burundi. Serine Lum aremeza ko hari habaye ikibazo giturutse kubahora bafasha iryo shirahamwe mu kubaha uburyo ariko akamenyesha ko batangwe kurunga kurungika ibifungurwa mu bubiko bw'amashirahamwe yahora atanga ibyo bifungurwa ku bagendana mugera wa sida abagendana mugera wa sida mu ntara ya Gitega bakurikiranwa n'amashirahamwe yihaye kugwanya ico kiza bangana n'ibihumbi bine n'ijana dufatiye ku bitigiri dukura mu gisata ca leta kijeje kugwanya umugera wa sida mu bushikiranganji bubijejwe igitega hagati mu Burundi Fidel Antoine Sabimana ijwi rya Amerika
arakoze Fidel Antoine Sabimana mubana yamukurikirana radio ijwi rya Amerika umuryango wa Afrika y'ubuseruko wemeje ko uzorungika indorerezi zigenga gucungera no gukurikiranira hafi amatora yimirije mu bihugu by'u Rwanda na Kenya inkuru tushikizwa na mugenzi wacu w'ijwi rya Amerika Arusha Pierre Claver niyo nkuru
Igituma umuryango wa Afrika y'ubuseruko washimye kurungika umugwi w'indorerezi mu matora yo mu Rwanda hamwe no muri Kenya n'ukwihweza ko ibihugu byose bigize uwo muryango byubahiriza intwaro ya demokarasi nk'uko bivugwa n'inama shikiranganji y'uwo muryango Honorable Alhaj Kirunda Kivejinja atwariyo nama shikiranganji amenyesha ko ageze ko uwo muryango wicungerera ibibera mu bihugu biwugize ibyiza canke ibibi bikamenyekana
You must understand that One of the pillars of the East African community is that we must have democratic governments.
Ati mabwirizwa gutahura ko imwe mu nkingi zigize umuryango wa Afrika y'ubuseruko ari uko tubwirizwa kugira intwaro zubakiye kuri demokarasi ariyo ntwaro rusangi tukagenzura ko ibihugu byose bivyubahiriza kugira ngo twiboneye igihugu kidakwije akaranga ko kuba muri uyu muryango nimba rimwe mu nkingi rero birumvikana ko ari akazi kacu ko kuraba neza no gucungera ibiba mu matora mu bihugu bitandukanye bya yase Erega twamye tuzeginze kuva kera twiteze ko abandi baza kuducungerera ibibi wacu baba bavuye buraya Amerika n'ahandi henshi ariko nawe ubu turakuze kugira ngo twibeko
When will you self check yourself I think we are mature
Wasanzwe ari cegira ca kabiri co mushikiranganji wa mbere w'igihugu c'u Buganda yatangaje mu kiganiro yahaye abamenyesha makuru kuwo mugwi w'indorerezi wamaze gutangura akazi kawo k'imyiteguro Kuri we amatora yo mu Rwanda guhera ku itariki zitatu gushika zine z'ukwezi k'umunani hamwe no muri Kenya itariki k'umunani z'ukwezi k'umunani nyene hazogera izo ndorerezi zamaze kurungikwa
That team is already on the ground it's going to monitor what is going on in Rwanda
Atuwa mugwe bantu batari bake uramaze kujaho mbere watanguye ikivi bazoja kuraba no gucungera ibibera mu matora mu gihugu cy'u Rwanda abandi bazoja gucungera amatora muri Kenya ivyo bazoshira mu byegeranyo byabo inyuma y'igikorwa bizoba nk'icigwa ku bindi bihugu by'aka karere ego nivyo tuzo kwigira no kuvyegeranyo by'abandi baturutse mu bindi bihugu ariko uwo mugwi wa yase uzocungera amatora ni nk'icirore cyo kwirabira natwe ibiba mu bihugu byacu aho kubwirwa n'abandi ivyabereye mu nzi wacu umujyango wa Afrika y'ubuseruko warumaze gucungera amatora ahatari hake harimo no mu Burundi mu mwaka w'2015 ariko ivyegeranyo byabo ntivyavuzwe ko rumwe n'abanyapolitike batandukanye mu Burundi gushika ubu abamaze kwemeza ko batazurungika indorerezi z'amatora mu Rwanda n'ishami ry'ubumwe bwa Buraya gusa Pierre Claver n'inkuru yarusha ku bwijwi rya Amerika
Muri isanga ni ikiganiro cy'ijwi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afrika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi rya Amerika.
Kindi mu ntara muyinga aho bita muri komine giteranye aho bitatura.
Ngende hano Kampala Uganda.
Gende mu gisagara cya Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi kuva kuwa mbere kugera ku cyumweru. Nawe turagutumiye. Kurikira ijwi rya Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefone no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye. Ntuziheze, uraritswe buri munsi, saa 10.
Imwumva ni radio ijwi rya Amerika. Ibikorwa byo kwiyamamaza mu matora birabandanya mu Rwanda, mu gihe hasigaye indwi imwe gusa ngo abanyarwanda bitorere perezida wa Repubulika. Abatavuga rumwe n'ubutegetsi bo basanga ayo matora atari ngombwa kuko ikizovamo gisanzwe kizwi. Bavuga ko no mu kwiyamamaza ari ugusesagura amafaranga yarakwiye gushirwa mu korwa bigenewe iterambere. Mugenzi wacu Eugenia Mukankusi n'abakunzi b'ijwi rya Amerika baganiriye na Profesori Emmanuel Hakizimana, n'umunyamabanga mukuru w'ihuriro Nyarwanda RNC rikorera hanze y'igihugu. Uwo munyapolitike yari i Montreal muri Canada yatanguye asobanura uko babona ibikorwa byo kwiyamamariza mu Rwanda bimeze.
Twebwe dusanga ari amatora nta mpamvu, nk'uko perezida wa Repubulika ubwe mu nama yakoreye mu Ruhango yabivuze. Yavuze yuko kuri we amatora yarangiye mu gihe cya referendum, nk'uko kandi ibizavamwo bizwi. Rero tugasanga nta matora ahari, kubera yuko ntabwo washobora gutora kandi umuntu avuga yuko amatora yarangiye. Twe dusanga ahubwo bisa naho ari kwica igihe cy'abantu no gusesa umutungo w'igihugu. Kandi kuva na mbere twabonaga ayo matora tudashobora kuyemera, niyo mpamvu tubavuze yuko twebwe tutazanayajyamo, kuko ntabwo twemera ko ari amatora akurikije amahame ya demokarasi twebwe duharanira.
Ku bwanyu murumva atagombye kuba ayo mafaranga yagombye gukoreshwa ibindi?
Twebwe twumva yuko ari amafaranga ngire abatwumva bose yuko ari na menshi cyane, ni miliyari esheshatu z'amanyarwanda na miliyoni 500. Ayo mafaranga ni menshi cyane ku buryo ugereranyije nk'ukuntu mu mashuri bimeze ubu ngubu, aho abanyeshuri bacucitse cyane, ugasanga nka abanyeshuri mu mashuri abanza bacucitse. Kuri twebwe nk'ayo mafaranga yashoboraga kubaka nk'ibigo 28 by'amashuri, ibigo biringaniye, aho kugira ngo ajye mu matora yarangiye. Kandi hari n'ibindi byinshi cyane ari ya matora atujuje. Twe rero tubona ari isesagura, nta kindi tubona ari nk'aho ari ikinamico. Kandi ikinamico rihenze cyane.
Uravuga nyine nk'umuntu utavuga rumwe n'ubutegetsi, ariko se nta bintu mubona mwaba mushima mu birimo gukorwa uburyo amatora arimo kugenda mu gihugu?
Icyo dushima ni kimwe gusa, icyo dushima nuko noneho nk'abanyamahanga bajyaga bibeshya yuko mu Rwanda hari demokarasi babyibonera. Uko amatora arimo kuba biragaragaza cyane yuko abakekaga yuko mu Rwanda ngo kubera ko hari haba amatora, habaye amatora ya perezida wa Repubulika mu 2003, andi mu 2010, n'ay'ubu ngubu, bagakeka yuko aya matora akurikije demokarasi, bigaragara noneho bigaragarira yuko nta demokarasi iri mu Rwanda uko amatora arimo kuba. Natanga nk'ingero byonyine, hariya aya matora nuko navugaga perezida wa Repubulika ubwe yavuze yuko aya matora yarangiranye na referendum y'ibihumbi 2015. Kandi iyi referendum ukuntu yakozwe nabyo ntabwo byakurikije ibyifuzo by'abaturage. Hari umunyamakuru witwa Andrew Mwenda w'Umugande, we ubwe mu kinyamakuru cyitwa The Independent yavuze yuko ari we watangiye igikorwa cyo gushaka uburyo perezida Kagame yaguma ku butegetsi, hanyuma akaza kubiganiraho n'abantu bamwe na bamwe muri FPR kimwe n'umudamu wa perezida Kagame, bagafata icyemezo. Biriya rero byo kuba kuvuga ngo abantu barabisabye hanyuma bishyirwa mu nteko ishinga amategeko no muri sena kugeza kuri referendum, byari ikinamico gusa kubera yuko ibyemezo byari byarafashwe mbere. Ibyo rero byanatumye abanyamahanga bahise babibona ku buryo n'ibihugu by'Iburayi na Leta Zunze Ubumwe za Amerika byabyamaganye. Nicyo mbona umuntu yavuga yuko ari cyiza muri aya matora, kubera yuko iby'abantu bibeshyaga noneho arabibeshyuje ubwe.
Ariko Bwana Hakizimana, muravuga muti ni ikinamico, kandi abaturage ubwabo nibo bahagurutse bajya kubyisabira baturutse imihanda yose miliyoni na miliyoni z'abaturage nibo babisabye nk'uko Perezida Kagame yabyivugiye. Ntabwo yavuze ko amatora yarangiye atagomba kuba, yavuze ko ikizayavamo cyagaragaye kubera ko babimusabye.
Nk'uko maze kwivuga, ntabwo ari abaturage bahagurutse ubwabo ngo bagende kuko babisabe, kuko maze kwivuga icyemezo cyafatiwe ahandi, gusa abaturage bahatirwa kujya gusa naho babisaba, bavuga yuko banditse inzandiko nyinshi cyane, basaba yuko ingingo y'ijana na rimwe mu itegeko nshinga yahindurwa. Ariko usibye n'ibyo ngibyo, dufite inyandiko zagaragaye ku mbuga mpuzambaga zerekana yuko izo nyandiko zari zarateguwe, ndavuga nk'inyandiko rwose yo mu karere ka Kigarama, aho inyandiko yari yarateguwe isaba nyine yuko iyo ngingo ijana na rimwe yahindurwa, abantu bakaza gusabuzamwo amazina yabo bagashyiramo nimero z'indangamuntu zabo ubundi bagashyiraho umukono. Muri icyo gihe rero nta muntu yavuga yuko ari ubushake bwabo basinye bwabateye gusaba yuko iyo ngingo yahindurwa. Hari n'abandi bagiye bavuga, hari ndibuka hari n'umukecuru wigeze kuvuga kuri radio rwose avuga ati njyewe ntabwo ndi hano, abansinyiye ni abategetsi. Ibintu byinshi bigaragaza yuko biriya nk'uko nabivugaga byari ikinamico rigamije kujijisha abantu no kwereka isi yuko byaba koko abaturage bifuza ko Perezida Kagame yongererwa manda kandi bibuzi ya gatatu, kandi byari bibujijwe n'itegeko nshinga rya mbere ryo muri 2003.
None se ubu ibikorwa byo kwiyamamaza birahari, nta niki tugomba kubihagarika? Musanga ari iki cyakosorwa kugira ngo yenda bigende neza, cyangwa se no mu bihe biri imbere abantu bazagire ubwo bwisanzure, cyangwa se bisabire nk'uko mubivuga muti ntago aribo basabye kandi byaranagaragaye? Mwumva hari iki cyakosorwa?
Abanyarwanda baravuga ngo akaburiye mu isiza ntikabonerwa, ntikabonerwa mu isakara. Ibintu byapfuye bigitangira. Ibyakosorwa ubundi nuko Perezida Kagame atakongera kwiyamamaza nk'uko itegeko nshinga ryo mu 2003 kuko ryabivugaga, kandi ryavugaga yuko nta na rimwe ko kirazira yuko umuntu yakwiyamamariza imanda zirinze ebyiri.
Ariko yarahinduwe
ubwaho, nibyo byatungana. Naho ibindi byose bizava muri aya matora nta kintu bizatanga, kubera yuko n'amatora ashingiye ku bintu bidahuje n'amategeko. N'amatora arimo iterabwoba ryinshi cyane. Iyaba nibura byenda munyemereye gatoya, nababwira
iryo terabwoba waribonye hehe?
Iterabwoba rirahari kubera yuko nko mu byerekeye kwiyamamaza kwa Diane Rwigara, mu gihe bashakaga ko bajya ku rutonde rw'abakandida,
ariko nta mukozeho iterabwoba.
Mu byerekeye ibiganiro bakoraga, bavuze yuko abantu babo bakurikiranwaga, hari n'abantu babashyigikiye birukanwa ku kazi, nabo ubwabo bahoraga bagenzurwa. Kandi n'ubu ngubu ubwo tuvugana, ubu imitungo y'umuryango wa Rwigara yarafatiriwe, nk'uko bimaze iminsi bitangazwa, amakonti yarafunzwe, uruganda rwabo rw'igikondo rwarahagaze. Ibyo byose ni iterabwoba n'ibindi byinshi byagiye biba.
Ariko bigenda bikurikiza amabwiriza cyangwa se amategeko igihugu kigenderaho, ari inzu zisenywa cyangwa se bifatirwa, bigomba kuba biba bifite impamvu, ubwo ubutabera bushobora kuzakemura ibyo bibazo.
Ibyo bintu by'ubutabera byendana nihuse gatoya, nk'ubwo ngubwo ibyerekeye n'ubutabera ni ikibazo gikomeye muri kiriya gihugu. Tugarutse nko kuri Rwigara, muzi yuko Rwigara yitabye Imana mu cyo bise ko ari aksida, bakavuga yuko umuntu wamugonze yaba yarafashwe ko agifite igihunga, ariko yuko azagezwa imbere y'ubucamanza. Ariko kugeza kuri uyu munsi umuntu nta n'uzi izina rye, nta n'ubwo aragaragara. Byumvikana rero yuko ibyo byose nta kintu umushumba ashobora kubyizeraho.
Bakunze ibijwi rya Amerika, iki ni ikiganiro kibaha ijambo bakaganira, bakabaza ibibazo, bagatanga ibitekerezo.
Nuko.
Ikibazo ufite cyangwa se igitekerezo?
Ntabwo ari ikibazo, ni igitekerezo. Nuko abantu bari hanze bamenye ko mu Rwanda rwose hari amahoro, abakadari biyamamaza mu buryo bwisanzuye, haba ku maradiyo, haba ku mateleviziyo, buri wese amuha umwanya uhagije akiyamamaza. Aho tubona mu muhanda ni umutekano, amazu abantu baragenda uko bashaka, bizera zigenda, abakora arabakora, rwose mu Rwanda ni amahoro, demokarasi irinze yarasendereye. Ahubwo abo bari hanze nabo yabazaga bakiyamamaza, ntibavugire ku maradiyo hanze, babeshya babumva, rwose mu Rwanda nayo nta kibazo dufite, ni amahoro.
Twibwirire ubwo hari noneho uko ubibona, hari ibyo yavugaga yumva byakosorwa, cyangwa se avuga ati aya matora nk'uko yabivuze ati ni ikinamico, wowe ubibona gute?
Yesa atari ikinamico, urumva rwose ariya ntabwo ndi umunyapolitiki, ariko ibyo tubona biri mu mucyo. Ni ukuvuga ngo amatora ari kwiya, abantu bahabwa umwanya wo kwiyamamaza, buri wese akurikiza porogaramu aba yarihaye. Tuvuge ngo Kagame yagiye mu majyaruguru, undi bagiye mu burasirazuba, undi yagiye mu bumanuko bw'igihugu, buri wese amuha umwanya nk'uko porogaramu yayitanze. Kenda nta kibazo gihari cyo kwiyamamaza mu bwisanzure bwa buri mukandida wese.
Utuye, urakoze cyane Lambert.
Icyo nashaka kuvuga kindi, iyo avuga ngo amashuri ngo ubucucike, igitangaje ni uko wa mugandi ubanza batazi igihugu bagerukamo kera, buri murenge ufite ekore primere ukajya na ekore segondere. Ubu kaminuza mu Rwanda uba ufite ubushake n'ubushobozi bwo kwiga ariga, nta kintu cy'amashuri ngo dufite.
Ndagushimiye cyane rwose kuri iki gitekerezo cyawe Lambert. Ubwo umutumi rwacu araza kugira icyo akivugaho. Ndumva uteye mu rya Sibomana Alphonse, aravuga ati bimeze neza kabisa, ati abakandida bombi uko ari batatu, aravuze ngo bombi bariyamamaza neza,
yaba Mpayimana yaba Dr. Habineza, bose bafata kimwe, bose mu bwisanzure bwe. Ariko ikindabaza ni uko nk'umuntu wa RNC batanze umwanya wo kuza kwiyamamaza, we ntiyigeza kwiyandikisha, akiyeza kuvuga ibitagenda, kandi akayaraje mu Rwanda akanabivugira, acangacanga abantu.
Urakoze cyane Lambert. Sibomana rero nk'uko nabimbivuze yavugaga ati rwose bimeze neza kabisa, ati kwiyamamaza abakandida uko ari batatu bariyamamaza neza, ati ubu ku itariki ya gatatu n'iya kane y'uku kwa munani tuzihitiramo umukandida utubereye. Naho Leo Karigo ati natwe Bujumbura muduha umwanya, nubwo itora ry'u Rwanda ritatureba cyane ariko u Rwanda rutoye nabi, natwe bitugiraho ingaruka mbi. Twakire na Dieudonné.
Ndagumva.
Urahagana he?
Yenda hano bitariyo mu Bufaransa. Yewe ni igitekerezo, si kibazo. Muri make nagomba kuvuga ku bintu byerekeye ugiye kuraba Burundi n'u Rwanda, yenda Umurundi. Ugiye kuraba Burundi n'u Rwanda nibwo bita nk'ibiseka hisekamo. Hanyuma uyu munsi ikibazo kiri mu Burundi ni kiringo cya gatatu. Mumbabarire jyewe sinkunda kurya umuntu ijambo ndabivuga. Yari ikintu kimwe uyu munsi nibyo politike ni politike, kandi abayikina ni bo bene yo. Mugabo ahanini politike ikora ku banyagihugu batoya. Hari ibintu byinshi byagiye biraba muri politike bituma uyu munsi ibihugu biri ko bigenda uko biko biragenda, ntituriyeho cyane namwe murabizi. Ariko rero ikintu kimeje nagomba kuvuga ni kimwe, ni byiza umuntu akora ibyiza kandi baramushimira, mugabo ikibazo kihari mu bihugu byacu bya Afurika dufite ingorane imwe, ntituzi gutahura amategeko icyo avuga. Ufite wese ubutegetsi agomba kubuhindura abwizanisha ko amategeko ukayaha intumbero ushaka kwigufasha wewe, ukibagira yuko igihugu camyeho kandi kizogumaho n'inyuma yawe. Ni ukuvuga jyewe rero ngerageje kuvunagura, nibyo ni byiza abanyarwanda nibatore uko babishima, mugabo tugerageze twige kumenya nimba ubaye buramatari cyangwa kaba meya umenye ko baye meya mugabo ejo uzo munyagiho gasanzwe kubera iki kiringo cyo cyo gutwara kidohera hanyuma bitabandi kuko kugumira ko kubitegetse ibyiyumviro birahera.
Icyo cyari ikiganiro muri sanga cyabaye mu kanya aho Professor Emmanuel Hakizimana umunyamabanga mukuru w'ihuriro nyarwanda RNC yaganira na mugenzi wacu Eugenia Mukankusi ndetse n'abanyagihugu bakarunkira karyo kubaza ibibazo kubijyanye n'amatora yo mu Rwanda. Ninaha turangirije amakuru twateguriye muri akanya mwari kumwe na Lorenzo Bigirimana kuri mikro ibiganiro bica kujya Amerika birabandanya.